Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2015. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
The good news is we seem to have gotten some significant steps forward with the Ugandan government's preparations to begin talk. The bad news is of course that we've seen yet more violence, including fatalities in the dozens in Burundi.
Uwo ni Thomas Perriero, intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini, avuga ko leta ya Uganda yabemereye ko yatanguje imyiteguro y'ibiganiro bihuza Abarundi. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Tutangurire yamara ku makuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidèle Niyongabo, mwaramutse na mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko atankeka inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa Leta Islamiste zigiye gutsinda urugamba. Ibyo Perezida Barack Obama yabishikirije jo ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu gihugu mu biro bya Pentagone bijejwe kwivuna mwansi aha i Washington. Perezida Barack Obama amenyesha ko umuhari w'itera abwoba wa Leta Islamiste uri kuraneshwa kandi ko abawurongoye batakigiraho binyegeza. Ni mu ntumbero yo kuremesha Abanyamerika inyuma y'igitero cy'iterabwoba giheruka kubera mu gisagara cya San Bernardino muri Leta ya California mu ntango z'uku kwezi, aho umugabo n'umugore wiwe bishe abantu barenga 10. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zizobandanya guha inyigisho za gisirikare n'ibigwanisha abasirikare ba Iraki n'abatavuga rumwe na Leta ya Siriya bari mu kugwanya umuhari wa Leta Islamiste. Muri Nigeria, igisirikare cya Nigeria cyarishe abayoboke b'idini rya Islamu b'abashite mu mpera z'indwi irangiye inyuma yaho bategeye imiduga y'igisirikare yarimwo urongoye igisirikare cya Nigeria. Umuhari w'abayoboke b'idini rya Islamu muri Nigeria witwa IMN umenyesha ko abasirikare ba Nigeria bishe abanywanyi babo barenga 300 mu buraruko bw'igisagara cya Zaria kiri muri Leta ya Kaduna. Hari n'ayandi maraporo amenyesha ko abafuye bari munsi ya 20. Ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu igihe abayoboke b'idini rya Islamu bazibiriye ibarabara umujenerali Tokur Buratai arongoye igisirikare cya Nigeria yagira cemwo. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Murambabarira yagiriza abo bayoboke b'idini rya Islamu kuba bagomba kwica iyo ndongozi y'igisirikare. Abo nabo barabihakana bakavuga ko abasirikare ba Nigeria bari bateguye kuva ubwa mbere gutera uwo muhari. Uwo muhari w'abayoboke b'idini rya Islamu ufise intumbero yo gushinga leta ishimikiye ku idini rya Islamu mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria. Sudani naho leta ya Sudani ya Majepfo imenyesha ko igiye kurasa indege zose na za kajugujugu zizoba ziri mu kirere cyayo zitabimenyesheje ubutegetsi. Iyo ngingo yamenyeshejwe na General Paul Malonge Awane, umwe mu bategetsi b'igisirikare cy'umuhari wa gisirikare wa leta wishinze guhabuza Sudani SPLA uri ku mugwa mukuru Juba. Ministre wo kumenyesha makuru Michael Makuei amesha ko leta ifisi vyemeza ko hari indege zinjiza ibigwanisho mu mpisho mu gihugu ciwe. Ariko ku rundi ruhande, Ezekiel Lor Gatuk umunyamabanga ajejwe ivy'imigenderanire mu bagwanya leta barongowe na Rick Machar yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu basaba leta ya Sudani y'Epfo guhagarika iyo ngingo kuko iteye kubiri n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yo kuwa 26 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka w'2015. Mu gihugu cya Ethiopia naho abantu 5 nibo basize ubuzima mu migumuko yabaye hagati y'inzego z'umutekano n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Oroma baba mu karere ka Oromia kari mu micungararo y'umugwa mukuru Addis Abeba. Ivyo byamenyeshejwe na leta ya Ethiopia ejo ku munsi wa mbere mu gihe abo banyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ako karere k'indimo n'umugwa mukuru Addis Abeba kugira hubakwe amaduka yo kudandarizamo. Ministre wa Ethiopia ajeje kumenyesha makuru Gachev Reda yavuze ko igitigiri cy'abafuye gishobora kwiyongera. Abarongoye iyo migumuko nabo bamenyesha ko abantu barenga 30 aribo bamaze gufa mu ndwi zitatu iyo migumuko muri ako karere ka Oromia imaze. Abantu bo mu bwoko bw'aba Oroma bagize ibice 40% by'abanyagihugu ba Ethiopia. Perezida Xi Jinping w'u Burusiya na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika jo ku munsi wa mbere baremeranije ko bagiye gukorera hamwe kugira bashire mu ngiro amasezerano ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe aheruka kwemezwa i Paris mu Faransa. Ibyo bihugu kwa ari bibiri nivyo biri ku isonga ry'ibihugu birunga ikivyuka byinshi mu kirere bigatuma ibidukikije bihungabana. Mu kiganiro bategetsi babiri bagiranye kuri telefone, Perezida Xi Jinping yamenyesheje ko Ubushinwa bugiye gukorana na Leta Zunze za Amerika mu gushyira mu ngiro ayo masezerano.
Turagushimye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero atangaza ko Leta y'igihugu cya Uganda imaze kubagaragariza icyizere ko imyiteguro y'ibiganiro bihuza Abarundi ibandanye ku gihe icyo ari cyo cyose ibiganiro bishobora gutangura i Kampala. Ivyo yabivuze mu kiganiro ari Kinshasa yahaye ku telefone mugenzi wacu Eddie Gwema aradushikiriza inkuru y'idonido kuri icyo kiganiro.
Iyi ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kumwe n'izindi ntumwa zihagarariye imiryango irimo Afrika Yunze Ubumwe, Umuryango w'Abibumbye n'Umuryango w'Ibihugu by'Uburayi bakomeje urugendo mu karere k'ibiyaga bigari bagerageza gushakira umuti ikibazo cy'u Burundi. Bwana Perriero yavuze ko nyuma y'ibiganiro bagiranye na Leta y'Ubugande hari icyizere cy'uko ibiganiro bihuza Abarundi bishobora gutangizwa mu gihe kitari icya kure. Perriero yavuze ko uko ibiganiro bitinda gutangizwa niko inzira karengane zikomeje gutakaza ubuzima mu gihugu cy'u Burundi.
Turamaze amezi atari make dusaba ibiganiro bihagarikiwe n'abategetsi bo mu ntara itangura. Inkuru nziza dufite ni uko hari intambwe zikomeye zimaze gukorwa na Leta ya Uganda mu gutegura ibyo biganiro. Inkuru mbi nayo ni uko twasubiye kubona ubundi bwicanyi bwahitanye abantu batari bake. Umunsi wose wijana ibiganiro bidatanguye uratuma abantu babandanya gupfa maze inzangano zikarushirizaho. Birakenewe cyane ko abategetsi bo mu ntara ya Afurika y'Umuseruko batanguza ibyo biganiro kandi ku impande zose zirimo Leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo baje muri ibyo biganiro bagafata inzira y'amahoro.
Mubajije niba abagomba kuganira ni ukuvuga guverinoma y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo baramaze kwemera ko bazitabira ibyo biganiro. Perriero yavuze ko kugeza ubu abagize ihuriro SNARED aribo bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bazitabira ibyo biganiro nta mananiza. Yavuze ko ntacyo uruhande rwa Leta rurabemerera ariko ngo bakurikije ibyo babona cyangwa ibyo bumva ngo Leta nayo ishobora kuba yemera ko ibiganiro by'amahoro ari cyo gisubizo cy'ibibazo biri mu gihugu. Kuri uyu wa kabiri biteganyijwe ko izi ntumwa zizasura igihugu cy'u Rwanda. Ibi bibaye mu gihe umuryango Refugee International usohoye itangazo ritunga agatoki u Rwanda kwinjiza impunzi mu mutwe w'inyeshyamba zirwanya Leta y'u Burundi. Bwana Perriero yashimangiye ko inkambi z'impunzi ari ntavogerwa.
Well, we'll be traveling to Kigali tomorrow as an envoy team, and I've certainly been there on previous trips to the region, and we've tried to make
tugiye kuja i Kigali turi mu rwe w'intumwa turamaze kugaragaza tubwira ibihugu bibanye by'u Burundi ko amakampi impunzi ari ibibanza byo kubahiriza ibikorwa byose byo kuja muri ayo makampi kwinjiza impunzi mu mirwi itwaje ibigwanisho ari ikorwa ihunyanga amategeko mpuzamakungu. Ikintu cyose kiriko kirakorwa iki gihe kugira ngo ingwano yongere mu Burundi aho kugabanya uruhagarara no guhimiriza abanyagihugu ngo bafate inzira y'amahoro kizogira ingaruka mbi.
Ishyirahamwe rijejwe gutabara rikorera i Washington Refugees International yarasohoye raporo yaryo ejo ku munsi wa mbere aho ritangaza ko ritewe impungenge n'ibivugwa n'impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda vy'uko zinjizwa mu gisirikare n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eugene Mukankusi.
Muri raporo umuryango urengera impunzi Refugees International ugaragaza izo mpungenge ku mpunzi z'abarundi uvuga ko iyo mitwe ifite intwaro ishyirwamo abarundi n'abanyarwanda ibyo bikorwa bikaba birenga ku itegeko ry'u Rwanda no ku itegeko mpuzamahanga kandi bikaba bishobora guteza umutekano muke mu karere uwo muryango usanga ikintu kihutirwa ari uko impande ziri mu mirwano mu Burundi guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga bigomba kwamagana byivuye inyuma kandi bigakumira ibikorwa byo gushyira impunzi z'abarundi mu mitwe y'inyeshyamba. Umuryango Refugees International uranasaba ibihugu byo mu karere Uburundi buherereyemo kurinda no kurengera impunzi ntizishyirwe mu mirwano. Urasaba kandi ubufatanye hagati y'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR n'imiryango ikorana nayo mu bikorwa by'ubutabazi iyo miryango ikagira uburenganzira busesuye bwo kugera ahantu hose impunzi ziri. Impunzi n'abakozi b'ubutabazi bakabasha kuvugana mu ibanga. Umuryango Refugees International urasaba kandi ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR abakorana nayo guhita byohereza abandi bakozi bo kurinda impunzi bakorera mu Rwanda kandi ku buryo buhoraho. Icyo gihe bacunga inkambi mu mugoroba kandi bagakumira ishyirwa ry'abana mu mirwano. Uwo muryango urasaba inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU na Afrika yiyunze hamwe n'abaterankunga ku rwego mpuzamahanga kotsa igitutu u Burundi n'ibihugu bituranye bikubaha abasivili n'amategeko arengera ikiremwamuntu mu gihe cy'ubuhunzi kandi bigashyiraho ibihano ku bantu cyangwa se imitwe yahohotera abasivili n'ikiremwamuntu muri rusange nk'impunzi. Muri iyi raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana rirasabwa kurinda abana b'abarundi b'impunzi bakozweho n'ubushyamirane no kurinda abana baturanijwe gushyirwa mu mitwe y'inyeshyamba.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ejo ku munsi wa mbere abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi niho baburanishwa igitega mu ngoro ya Sentare yiyungururizo ry'igitega. Abaregwa basavye kutaburana kuko batari bahawe kopi y'ivyo bagirizwa Sentare ishima kubandanya kubaburanisha imaze kuborohereza muri bimwe bari basavye. Urubanza ruzobandanya. Urubanza ruza kubandanya uno munsi kuwa kabiri aho haza kuburanishwa indwi muri abo barimwo aba generali batatu. Ni nkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Abo bagirizwa gushagwirika ubutegetsi bose ko ari 28 baje bapakiye mu ikamyo y'igisoda icunzwe n'abapolisi 56 kuko umwe wese yarafise babire bamucunze igihe c'isaha 4:30 niho bashika mu ngoro y'ubutungane ya Sentare y'iyungurizo y'igitega. Urubanza rwaciye rutangura igihe c'isaha 5. Abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bose bagirije ivyaha bitatu: gushaka gusenyura inzego z'igihugu, kwica abasoda, abapolisi n'abanyagihugu, hamwe no kubomora amazu n'inyubako za leta. Abagirizwa bose bavuze ko badashobora kuburana kuko ivyo bagirijwe ari ubwa mbere bavyumvise, bagasaba ikopi y'ivyo bagirizwa kugira ngo bategure ivyireguro. Ikindi basavye imbere yo kuburana nuko bafungwa mu buryo butitura agateka kazi na muntu, bagasaba ko vyohinduka. Abo banyororo bavuga ko bafungiwe mu cumba kimwe c'imetero 3x2 ari batanu, bakiherera mu kadobo kamwe tagira n'umurumyo. Ivyo navyo bakavuga ko ari ugufatwa nk'inyamaswa, bakavuga ko badashobora kuburana mu gihe badafashwe runtu. Ikindi bavuze cerekana ko bafunzwe binyuranye n'amategeko nuko aciye amezi 6 bataraburanishwa. Hari umwe mu bagirizwa guhirika ubutegetsi yavuze ko umwe mu bamwunganira atarashika mu Burundi, agasaba ko borindira agashika mu wajiji wari we. Avuga ko ari umubirigi yitwa Bernard Menge umushikiriza manza yamwishuye ko iryo zina ririmwo muri iyo dosiye yo gushaka guhirika ubutegetsi. Abunganira abagirizwa basavye ko n'abapolisi baza ari benshi ko bogabanywa mu ngoro y'ubutungane ko basa ari nabo bayiharije inyuma y'impari nyinshi Sentare yabangiriye. Igarutse gusasa yatanze inyishu ku makenga ababurana n'ababuranira batanze. Ku bijanye n'abapolisi binjira ari benshi mu ngoro y'ubutungane, Sentare yafashe ingingo kwejo hazo kwinjira batatu abandi bakarindirira hanze. Abavuze ko ko bumvise ivyaha bishasha mu byo bagirizwa sentare yavuze ko bazobigaruka ko mu gihe bazo hari ko baraburanishwa ido nido cy'urubanza naho kubijanye no gufungwa bunyamaswa sentare yavuze ko bagiye guhabwa umwanya wo gusenga nk'abandi banyororo hamwe no kota kazuba akadobo ko kwihereramo bazoca bitunganya mu gihe bazoba bahawa kanya hukota kazuba sentare yahavuye ifata ingingo ko ndwi muri abo bagirizwa gushagurika ubutegetsi bazorengutswa imbere y'intahe ejo ku munsi wa kabiri muri abo ndwi harimo general major Cyril Ndayirukiye general de brigade Zeno Ndabaneze general major Juvenal Niyunge ko batazira kiroho hamwe na colonel Daradango igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ibidashize byase igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho mu Rwanda ku munsi wa kane w'ingendo z'abagize inama nshingamateka basobanurira abanyagihugu ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiro, babandanya gusaba abanyagihugu gutora ego muri referendum. Yamara hari bamwe mu banyarwanda bavyamirira kure bavuga ko bariko barica amatora. Eric Bagirubusa yari mu karere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda.
Nta na hamwe turagera mu ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko basobanurira rubanda impinduka z'ingenzi ku itegeko nshinga ngo tuhave hatagize umwe mu basobanura. Ahamagarira rubanda kuzatora yego muri kamaramaka. Uyu wa mbere mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, Madame Jose Kankera, depite ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi, niko yabikoze imbere y'imbaga.
Muzaritora se ni kuwa gatanu. Gutora ibyo mwadusabye kuvugurura ni ugutora yego. Nimutora oya muzamwinyizemo. Umuntu rero abonye intore zinyuramo kaba ari akaga, sibyo? Kirazira kikaziririzwa kwinyuramo, sibyo ra? Kandi mu majyepfo ho gisanzwe kizira, siko bimeze? Mu majyepfo uretse ko no mu Rwanda hose kizira, ariko mu majyepfo ho ni ibindi, siko bimeze? Mu gutora itegeko nshinga we ntawe uteze kuduhiga intara.
Ibyo umudepite yakanguriye rubanda kugutora yego na mugenzi we Mukayuhi Rwaka, nawe ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi yunze murye. Abayobozi mu karere ka Muhanga duhereye kuri Bwana Francois Uhagaze ushinzwe ubukungu muri ako karere bo barushijeho.
Nta jwi na rimwe dushaka gutakaza, umubare w'abantu muri iki gihugu bakwiye gutora urazwi no mu mazina, si ukubamenya gusa. Niyo tuvuga ijana ku ijana, nuko ijana ku ijana rigomba kuba ijana ku ijana, tugomba kuburaho na dukeye.
Ibirenze kuri ibyo, Bwana Uhagaze yasabye n'abatazi gusoma no kwandika kuzajya gutora batarombereje ku ifoto ya Perezida Kagame, kuko ngo hari abatekereza ko ariwe bazajya gutora. Uyu muyobozi yishyize mu mwanya w'abakozi ba komisiyo y'amatora yigisha uko bazatora, yababwiye imiterere y'ikarita y'itora kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro yayo, ashimangira kuzatora yego kandi ku byagaragarira amaso bamwumviye.
Yego nshinga twese. Yego, yego, yego. Murakoze cyane. Aho
yasezeranije ubusabane ku rwego rw'akarere nibatora mu buryo yitabwa neza. Ubwo busabane atatomoye bwaje kuvugwa na Bwana Francois Ndejeje, umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Nyamabuye.
Kwebwe tuzatora hakiri kare mbere ya saa mbere tube twarangiye.
Aho
kuko tuzahita duhamagara ku buyobozi bw'akarere tubamenyeshe ko twebwe twarangije gutora. Ni ukuvuga ko bazahita bohereza intumwa ikareba, yareba kuri lisiti y'itora igasanga abantu bose bagombaga gutora bagize bate barangije. Hanyuma cya kimasa bakakiduha tukakivovora. Nta mpamvu yo kugishorera ngo bakivane hano bakijyane kure kandi duhari natwe.
Ubu butumwa bwatangirwaga mu ruhame amashyari yose, ariko ku mutima ho ndi kure nk'uko Abanyarwanda babivuga. Hari abatanyuzwe mu bari aho. Umwe mu bemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika yadusabye kumuhindurira amajwi no kubika imyirondoro ye kubw'umutekano we. Yatangiye avuga ko ibikorwa bitamushimishije.
nabona jeje urabona ko nk'ibiganiro tuba turimo ya ndo umunyarwanda nkunda n'igihugu cyanjye ntabwo ndi muri opposition ariko uburyo bikoze ndabona bibogamye nje
bibogamye hehe
urabona ahantu bavuga ati umuzatore ngo uduhoya ntibirimo urumva asanzibiza asisanzibiza abaturage urumva umuturage wo mu cyaro urumva azazare azikore yego kandi byagakwiye kuba ari ibintu umuntu yahitemo
bari kwica amatora mbere niba nkumva neza
urebye niho kwica amatora iriya ngingo yatangiye kuvugwa aho manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika yacu igiye kugerera ni nabwo yatangiye kuyisansibiriza nanjye ubwanjye nitwago nizi ntabwo nari nyizi
babatuma icyo abadepite bari gukora ibi
igihugu cyanjye kugitera imbere cyane n'abanyarwanda akabana neza ariko rero ibi ngibi nk'abantu bahagarariye igihugu ari badepite baranga ntabwo bakwiye kuba ari bo basansibiza abaturage ngo gutora hoya ntibirimo
twari dusuye nk'abanyamakuru ahubwo ndibaza aho mutuyeho bimeze bite mu nzego z'ibanze
mu nzego z'ibanze nawe urabyumva iyo bibanye hejuru naratonze inzego z'ibanze zitiyibona
mufatiye ku byo mugenda mubona amatora bayitega bate
amatora bayitega nyine azaba ijana ku ijana nyine urumva ko amatora nyine n'ubundi ni nk'umuhango ukurikije ibyo bamumvishije
si uyu gusunenga ibikorwa n'abagize inteko ishinga amategeko bahamagara amarangamutima ya rubanda mu gutora yego muri kamarampaka hari na bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bibona bityo biravuga ko niba amahanga atunga agatoki inteko ku gutekinika cyangwa kudakora ibiciye mu mucyo abayigize bagakomeza guhatiriza muri tora yego bisobanura ko n'ubusabe bwo shingiro y'irivugururwa ngo Perezida Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda butaturutse ku muturage ingingo y'ijana na rimwe itegeko nshinga abaturage basabye ko yahinduka igafungurira imiryango Perezida Kagame abadepite n'abasenateri barayisobanura byimbitse kandi bakagaragaza ko nta mpungenge kuba yaravuguruwe ku myaka irindwi ikajya kuri itanu kuko ijana na mirongo irindwi na kabiri iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi uzategeka akazabona kwiyamamariza kuri manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe barasobanura kandi ko abasenateri kimwe na perezida na visi perezida b'urukiko rw'ikirenga bakuwe ku myaka umunani ku butegetsi bwa manda imwe bashyirwa kuri manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe ingingo zitajyanye n'igihe nk'izavugaga iby'inkiko gacaca mu itegeko nshinga rivuguruye zavuyeho kuko inkiko gacaca zasoje imirimo yayo imishinga ikomeye nka za gari ya moshi zihuza u Rwanda n'akarere ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera n'ibindi biri mu nkingi za mwamba abadepite bibutsa rubanda ko nta wundi wabishobora nyuma ya 2017 bikaba bimwe mu byatumye basaba ko Perezida Kagame yazabisoza ingendo nk'izi kubagize inteko ishinga amategeko zizarangira ku itariki ya 16 iya 17 z'uku kwezi bari mu mahanga buke batora referendum cyangwa kamaramaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
kwindi nguru yerekeye u Rwanda Colonel Tom Byabagamba na General de Brigade Frank Rusagara bagirizwa ibyaha birimo kwangisha abanyagihugu ubutegetsi basavye sentare kutazokoresha ibimenyetso vyakuwe kuri telefone na email vyatanzwe n'ubushikirizamanza Asumpta Kabo yari Kigali yarakurikiranye ugo rubanza
ikimenyetso cyatangwe n'ubushinjacyaha cyakuwe muri email za General de Brigade Frank Rusagara wasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse na telefoni ye cyateje impaka mu rukiko ubushinjacyaha bwasobanuye inyandiko Frank Rusagara yohererezaga inshuti ze harimo na muramuwe Colonel Byabagamba izo email zabaga zirimo inkuru zanditswe zisebya leta y'u Rwanda kandi zanditswe nabo muri RNC ishyaka ritaremerwa mu Rwanda cyangwa ibindi binyamakuru mu nyandiko ngo yohereje kuri email harimo ya Rudasingwa Theogene ivuga amadayimoni arindwa atuma ngo Paul Kagame aguma ku butegetsi izi email Frank Rusagara ndetse n'umwunganizi we bavuga ko zitahabwe agaciro ko zatanzwe nyuma ubushinjacyaha bwararangije kuregera urukiko kindi uregwa n'umwunganizi we basobanura nuko telefone batanze ngo zisuzumwe ziteriza General Frank Rusagara uregwa kwibaza aho bashingira bavuga ko ibyasanzwe kuri email cyangwa kuri telefone aribye mu gihe telefone bifashishije bamukurikirana basanze ikoreshwa ari undi muntu utari Frank Rusagara. Frank Rusagara yanavuze ko ubushinjacyaha bwinjiye muri email bwisiye kandi atarigeze abazwa amazina akoresha kuri iyo email ndetse n'umubare we w'ibanga. Ibi uregwa akabishingira basaba urukiko ko rutesha agaciro iki kimenyetso cy'uko cyakorereweho atari nyiracyo. Umwunganizi wa Frank Rusagara Maitre Buhuru Pierre Celeste wavuga ko ubushinjacyaha bwihaye kwinjira mu buzima bwite bw'uwo yunganira. Izi mpaka kandi zabaye ku nyandiko yanditswe tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize n'ubushinjacyaha bukuru iha uburenganzira ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo kugenzura no gusoma email za Frank Rusagara. Umwunganizi wa Rusagara akavuga ko batunguwe no kubona baragiye muri email za 2013 kandi uburenganzira bahabwaga ari ubwo kugeza mu kwezi kwa 9 umwaka 2014. Ubushinjacyaha buvuga ko igihe cyose urubanza rutaratangira kuburanishwa, urega abafite uburenganzira bwo kongera muri dosiye ibimenyetso by'inyongera uko bigenda biboneka. Icyemezo cy'umucamanza kuri izi mpaka nticyagiye kure y'ibyavuzwe n'ubushinjacyaha, maze umucamanza avuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze bwo kuzana ibimenyetso bishya bikuwe kuri telefoni cyangwa kuri email nta cyaha kirimo. Gusa urukiko rufata umwanzuro wo kuzasaba ibisobanuro ubushinjacyaha bukuru bwatanze icyemezo cyo kujya muri email na telefoni za Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba, kuko byaje kugaragara ko telefoni zifashishijwe atari iz'abaregwa uko ari babiri. Icyaha cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kiregwa Rusagara, ubushinjacyaha bugihera ku magambo abatangabuhamya bemeza ko yavuzwe na General de Brigade Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo ko u Rwanda ari igihugu kiyobowe n'igitugu, ngo leta idafite ubutegetsi buhamye, ndetse Rusagara ngo yavuze ko mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka buhari. Kuvura urubanza rwatangira kuburanishwa mu mizi yarwo, abaregwa Colonel Tom Byabagamba na General de Brigade Frank Rusagara bamaze kwiregura ku cyaha kimwe bahuriyeho cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Urubanza ruzakomeza mu mpera z'uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije. Aloyce.
Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko atankeka inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa Eta Islamiste zigiye gutsinda urugamba. Iryo Perezida Obama yabishikirije jo ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu gihugu mu biro bya Pentagon bijejwe kwivuna umwansi hano i Washington. Perezida Barack Obama amenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike uriko uranesha kandi abawurongo oye batakigira isaganirizo. Ni muntu mbere yo kuremesha abanyamerika inyuma y'igitero cy'iterabwoba giheruka kubera mu gisagara cha San Bernardino muri leta ya California mu ntango zo kukwezi, aho umugabo n'umugore we bishe abantu barenga 10. Muri Nigeria, gisirikare cha Nigeria carishe abayoboke b'idini rya Islam babashite mu mpera zindwi irangiye inyuma yaho bategeye imiduga y'igisirikare yarimwo urongo y'igisirikare cha Nigeria. Umuhari w'abayoboke b'idini ya Islam muri Nigeria witwa IMN umenyesha ko abasirikare ba Nigeria bishe abanywanyi babo barenga 300 mu buraruko bw'igisagara cha Zaria kiri muri leta ya Kaduna. Hari ayandi maraporo amenyesha ko abafuye bari munsi y'igitigiri cha 20. Leta ya Sudani ya Majefu imenyesha ko igiye kurasa indege zose na za kajugujugu zizoba ziri mu kirere cyayo zitabimenyesheje ubutegetsi. Iyo ngingo yamenyeshejwe na General Paul Malonge Awane, umwe mu bategetsi b'igisirikare cy'umuhari wa gisirikare wa leta wishinze guhabuza Sudani uri ku mugwa mukuru Juba. Ministre wo kumenyesha makuru Michael Kuei amesha ko leta ifise ivyemeza ko hari indege zinjiza ibigwanisho mu mpisho mu gihugu cha Sudani ya Majefu. Mu gihugu cha Ethiopia naho abantu 5 nibo basize ubuzima mu migumuko yabaye hagati y'inzego z'umutekano n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Oroma baba mu karere ka Oromia kari mu micungararo y'umugwa mukuru Addis Abeba. Ivyo vyamenyeshejwe na leta ya Ethiopia jo ku munsi wa mbere mu gihe abo banyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ako karere k'indimo n'umugwa mukuru Addis Abeba kugira hubakwe amaduka yo kudandarizwamo. Minisitiri wa Ethiopia jejwe kumenyesha makuru Geta Chewereda yavuze jo ku wa mbere ko igitigiri cy'abafuye gishobora kwiyongera. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa nawe amesha ko agiye gukorana na Perezida Barack Obama kugira bashire mu ngiro ivyavuye mu masezerano y'i Paris.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiya. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro byacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.